tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi, nkikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nirinahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: Rwanda na Tanzania vyasinyiraniye amasezerano yo gufashanya, na masezerano yasinywe mu rugendo rw'iminsi ibiri president wa Tanzania ariko akorera mu gihugu cy'u Rwanda.
This gives new impetus to key infrastructure and investment projects of mutual benefit.
Uyu ni president Rwanda Paul Kagame. Aha muri make agira ati, ibi bizofasha hanini mu migambi itandukanye irimo iyi nyubako no kugwiza itunga izogirira kamaro impande zose.
Ni kukuza ushirikiano zaidi, kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara, tuko kwenye uwekezaji, na uhusiano mzuri tulionao bado kuna fursa nyingi tunazoweza kuzitumia ili kukuza biashara na uwekezaji kwa faida ya pande zote mbili.
Huyu nao ni president wa Tanzania Madam Samia Suluhu Hassan. Na muri make asubiza hanini agira ati, ingene tubanye neza haracariho byinshi byo gukorera hamwe ku nyungu z'impande zacu uko ari zibiri. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abanyagihugu muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo bahanganye n'ikibazo cyo kunguruza ibiziga by'ababo bashengeye. Amerika igiye kwakira impunzi z'Abanyafghanistani ziharugwa mu bihumbi n'ibihumbi. Abaganga muri Nigeria bari muri yegereyegere kwiyamiriza uguteba kw'imishahara yabo. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase muwe hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yiteguriye kwakira izindi mpunzi z'Abanyafghanistani ibihumbi n'ibihumbi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko buzokongereza igitigiri cy'impunzi gushika ku bantu ibihumbi mirongo ibiri baza bamaze kubisaba. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bifatiye ku bwicanyi bukorwa n'abataliban buriko butera bwiyongera Leta ya Amerika iriko ikora kugira ihaka ryo kukwakira muri Amerika bamwe mu banya Afghanistan harimwo abakoranye nayo. Amerika ifise impungenge zikomeye ku vyerekeye umutekano w'abakoranye nayo muri Afghanistan mu gihe iriko irangiza ingwano yamaze igihe kirekire muri ico gihugu. Amerika izokwakira kandi abandi banya Afghanistan bafashije intereko zari ziyobowe na Amerika mu guhindura mu ndimi canke mu bundi buryo. Perezida wa Amerika Joe Biden yategetse intereko z'igihugu ciwe zari zisigaye muri Afghanistan kuba zavuyeyo mu mpera z'uku kwezi k'umunani bizoba birangiza ingwano yamaze igihe kirekire cyane mu mateka ya Amerika.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tubandanirize muri Nigeria, havugwa yegeregere y'abaganga bidogera imishahara baronswa batevye. Ibindi mu byo bidogera n'ubu tubibaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe ry'abaganga uno munsi kuwa mbere. Ivyo bibaye mu gihe Nigeria ihanganye n'ibitigiri bitera vyongera by'abandura umugera wa COVID-19. Abaganga kenshi baragarariza akazi muri Nigeria kumva bavuga ko ziterwa n'ukuntu bafatwa nabi. Umwaka uheze baragararije akazi inshuro zitatu. Mu vyo basaba harimwo uduhembo dufatiye ku kuvura abanduye umugera wa COVID-19. Okuwehesuyi Uyirawa ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu gihugu yatangaje ko kugarariza akazi vyatanguye mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa mbere. Amenyesha ko Leta itashatse kuvugana nabo kuva bayituye ibibazo by'abaganga. Abajijwe niba ingingo y'abaganga yo kugarariza akazi izogira ingaruka ku gikorwa cyo gukingira abanyagihugu ikiza cya COVID-19, Uyirawa yatangaje ko inzara iruta ico kiza. Avuga ko ishyirahamwe arongoye riserukira abaganga ibihumbi 16 ku baganga ibihumbi 42 bari mu gihugu. Ibitigiri by'abandura COVID-19 byariyongeye kuva hagati mu kwezi kw'indwi. Abantu 174,000 315 baramaze gutogwamwo uwo mugera, mu gihe 2,199 bamaze gupfa kuva ico kiza ciyadukije mu mwaka uheze.
Fidela tubandaniriza muri Iran igabisha ko izosubiriza mu ndumane igihugu cyo kwihenda kikayifatira ingingo iyo ari yo yose bivuye ku gitero yagirizwa kuba yaragavye ku bwato bw'ibitoro.
Icho gihugu cyatangaje no munsi kwa mbere ko kizosubiza mu nkoko uzohirahira gafata ingingo iyo ariyo yose nyuma yo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza zifatanije na Israel mu kwagiriza Iran ku gitero cakozwe kuri ubwo bwato aho abantu babiri bahasize ubuzima. Yamara Iran irahakana ivyo vyagirizo kivuga ko kizokingira umutekano wacu n'inyungu z'igihugu kandi ko kizokwishura kidatevye kuwari we wese azokwihenda akageramira inyungu zacu. Ubwato gutwara ibitoro MT Mercer Street bw'umugwizatunga akomeye umunya Israel Eyal Ofer bwaratewe ku munsi wa kane w'indwi turangije mu mazi yegereye igihugu cya Oman. Babiri mu bakozi babwo umwongereza n'umunyarumaniya barishwe mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bivuga ko bisa n'uko icyo gitero cyakozwe hakoreshejwe indege itagira umudereva bita drone. Israel yagirije Iran kuri icyo gitero. Yamara Iran iravyamiriza umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa Iran Said Khatibzadeh yaratangaje ku munsi w'Imana ko Israel itegerezwa guhagarika ivyo vyagirizo bitagira ishingiro. Amerika n'Ubwongereza navyo nyene vyagirije Iran ku gitero cyo ku munsi wa kane urangiye. Amerika ikaba yamenyesheje ko izokwishura mu buryo bukwiriye kuri icyo gitero. Iran iravyamiriza imenyesha ko niba ivyo bihugu bibiri bifise ivyemezo ivyo arivyo vyose kuvyo biyagiriza vyotegerezwa kuvyerekana.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru agezeho gyane no kwisi tuyasozerere mu Bushinwa aho igitigiri cy'abantu bamaze gupfa biturutse ku myuzure mu ntara ya Henan carenze amajana atatu ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira.
Abategetsi bavuze ko umubare w'amaze guhitanwa n'imyuzure umaze gukuba gatatu wa 99 wari watangajwe mu cyumweru gishize. Abenshi mu bitabye Imana bavugwaga mu ntara y'umurwa mukuru ya Zengzu. Uyu ni umujyi utuwe na 12,000,000 habaruwe abantu 292 bapfuye barimo 14 batakaje ubuzima ubwo umuhanda wa gari ya moshi watwarwaga n'imyuzure. Abantu bose hamwe 39 bapfiriye mu duce two munsi y'ubutaka mu mujyi wa Zengzhou habariyemo abari muri za parikingi no mu nzira zo munsi y'ubutaka. Ku minsi itatu mu kwezi gushize haguye imvura ya 617 n'igice kimwe Zengzhou ijya kungana hafi nigwa ku mwaka ku kigereranyo 640,000. Yangije byinshi ahantu henshi kandi hagarika ubuzima muri uwo mujyi ukoreramo inganda nyinshi. Mu bantu 50 bahuriye ibirengero mu ntara ya Henan, 47 baturuka Izenzu. Abategetsi bo mu karere bavuze mu makuru bahaye abanyamakuru uyu munsi kwa mbere. Ibimaze gutikira mu ntara ya Henan mu bijyanye n'ubukungu biragira ku gaciro ka miliyari 18 y'amadolari. Hari kandi hegitari 580,000 z'ubutaka buhingwa zangijwe n'iyo myuzure. Inama nkuru y'ubuyobozi bw'Ubushinwa yavuze ko bazashyiraho itsinda ryo gukora iperereza ku byangiritse Izenku kandi abayobozi bakabibazwa igihe baba bataritaye ku nshingano zabo nk'uko umutegetsi yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Ubushinwa Xinhua.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho hirya no ku isi. Ijugi Amerika mubandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabibutse ko myumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kuyumva ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresi ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho president wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ariko akora urugendo rw'iminsi ibiri. We n'intumwa bari kumwe bashize umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati ya leta ya Tanzania na leta y'u Rwanda. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yabidukurikiraniye.
Kuri uyu wa mbere nibwo president wa Tanzania yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda rugamije gukomeza kunoza umubano w'ibihugu byombi. Akigera mu Rwanda, umukuru w'igihugu wa Tanzania yakiriwe na president w'u Rwanda Paul Kagame. Abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro mu muhezo, ikiganiro cyakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Amasezerano atatu yasinywe harimo agamije kunoza ubufatanye mu burezi, kunoza ibyerekeranye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubufatanye mu gukurikirana ibirebana n'ibikorwa by'imiti n'ikoreshwa ryayo yasinywe na baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Hari kandi amasezerano yasinywe na baminisitiri bashinzwe iby'ikoranabuhanga, amasezerano yerekeranye no kwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho. uru rugendo rwa Perezida wa Tanzania mu Rwanda benshi bari bishimiye ko aba bayobozi b'ibihugu byombi bagaruka cyane ku bigendanye n'ubucuruzi abikorera bo mu Rwanda bavuga ko ibicuruzwa byabo biva cyangwa bijya mu mahanga ibingana 90% byose binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Perezida Kagame mu ijambo rye yagaragaje ko we na mugenzi we biyemeje ku ruzinduko rwa Perezida wa Tanzania mu Rwanda rugera ku nyungu zifatika kandi rukongera no kuvugurura umubano w'ibihugu byombi.
This also gives new impetus to key infrastructure and investment projects.
Uru rugendo rurongera izindi ngufu mu mishinga y'ibikorwa remezo n'ishoramari ryungura impande zombi. By'umwihariko inzira ya gari ya moshi, uruganda rw'umusaruro w'amata ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho ku byambu. U Rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe ba Tanzania mu birebana n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba ndetse no hanze yawo.
Perezida Kagame kandi yavuze ko u Rwanda rwiteguye gushyira imbaraga mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse n'akarere byazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Naho mugenzi we wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan we yavuze ko igice kinini cy'ibiganiro bagiranye cyashimangiye gukomeza imigenderanire myiza mu by'ubukungu.
Lakini kubwa tuto kukubaliana ni kukuza ushirikiano zaidi kwamba Tanzania na Rwanda tuko kwenye biashara
ariko hanini n'ubutunzi iterambere no gufashanya mu byerekeye barwiyemeza mirimo. Uburyo tubanye neza haracyariho uburyo bwinshi bwo gukoreramo ku nyungu zacu twese. Ikindi ni umuhanda wa gari ya moshi. Muziko twebwe muri Tanzania uwo mugambi tusangiye n'ibindi bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo kandi hasinywa amasezerano ajyanye n'uwo mugambi. Aha nagira ngo nshimire u Rwanda ko muri imbere yacu ariko natwe twarabihagurukiye.
Uyu muyobozi yanasobanuye ko igihugu cye cya Tanzania kizafatanya n'u Rwanda kurwanya icyorezo cya COVID-19 no gusaranganya imiti y'iki cyorezo. Abikorewe mu Rwanda bishimira uruzinduko bagaragaza ko ruzasiga ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugenda neza. Hagengerwa Theoneste umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda yabibwira Ijwi rya Amerika.
Iyo ubona abakuru b'ubwo baganira bakafata ingamba zo kugira ngo barusheho guteza imbere ubucuruzi bita bitanga icyizere mu bacuruzi kandi burya ubucuruzi icyizere nicyo kingenzi. Ikindi kandi ni uko tubona ko n'imishinga migari bagenda baganiraho ubona nayo ari igamije kunoza imihahirane ubugendanire y'abantu. Icya mbere tuvuga yuko garamushiramushi tije yagabanya igihe ibicuruzwa byamaraga mu rugendo kuko iyo ibiri bwihute kandi ikabinafasha n'umuntu kuba yizeye ko iri bugeraho ijya wenda igihe kamwe uvuga ngo iri buze gupfumuka iraza gucinda mu nzira.
Mbere y'uko asubira mu gihugu cye kuri wa kabiri biteganijwe ko asura Ikenya cyahariwe inganda kiri Masoro mu karere ka Gasabo. Uruzinduko rwa Perezida Samia mu Rwanda n'urwa kane agiriye mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ni nyuma ya Uganda yasuye mu kwezi kwa kane, Kenya yagendereye mu kwezi kwa gatanu n'u Burundi yararimo mu kwezi gushize kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye mu gihugu cy'u Burundi naho inama nshingamateka yatanguye ikiringo cyayo kigira kabiri cuno mwaka. Umukuru wayo yavuze ko abashingamateka bari bamaze ukwezi kose hagati mu gihugu kubonana n'abanyagihugu baganira cyane cyane ku kibazo cy'umutekano muke wasubiye kwibonekeza mu gihugu. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Nyonkuru abandanye n'ino nkuru.
Igice cha kabiri cy'ibikorwa by'inama nshingamateka cyatangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi ane. Abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko. Muri ico kiringo niho bafata umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume ibyo bagona maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko. Aha umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe yibukije ko bagendeye intara 11 kuri 18 zigize igihugu. Aho baciye hose bashimikira ku kibazo cy'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi nk'uko Gerard Daniel Ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Atigiye twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunga amahoro n'umutekano, kubana neza mu bumwe, kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu, kubahiriza amategeko. Twaragiranye inama kandi n'abatware, indongozi zitandukanye, abakozi bo mu bisata byigenga, abadandaza, uwaruka, abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye. Ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwasi no kubungabunga amahoro n'umutekano. intara zagaragayemo umutekano muke hakicwa abantu barenga 70 mu mezi atatu aheze nkuko amatoza y'igipolisi yavyerekanye ni Muramvya Mwaro igisagara ca Bujumbura na Rumonge aho hose abashinga amateka barahagendeye umukuru w'inama ashinga amateka yongeye ko kuba nasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine ati kabaye akajyo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu kubahamagarira kuja mu makoperative gukoresha neza uburyo bw'igihugu kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu kwitaho uburimye no guca imikobeko ku misozi kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi kugwanya ibiyebiramutwe mu gwaruka kugwanya ikiza c'umugera wa corona no kunywanisha abarundi bice mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi sever umukuru w'inama ashinga amateka yasiguye ko icatumye bashimikira ku mutekano ari uko amaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya mu kiringo c'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga 15 harimo gusubira mu itegeko rigenga igipolisi iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwishwa rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nanece ku masonga nkitangura bamwe mu banyagihugu ba muri territoire ya Fizi intara ya Kivu yepfo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza iki kibazo kiriko gituma bifashisha za moto mu gutwara ibiziga by'abantu babo baba bapfuye kuko bimwe mu bice by'o territoire atamodoka zihagira ni inkuru yumenyesha makuru Ijwi rya Amerika muri Congo Vedaste Ngavo
Munyuze muri ribara baragitaka riri muri territoire ya Fizi bakunze kwita route nationale numero 5 rihuza territoire n'intara ya Tanganyika ndetse n'iya Manyema usanga araho yafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ahandi naho yarasenywe n'amazi y'imvura nayo imigezi ndetse araho usanga ibiraro byarakundutse kubera iki kibazo bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu kuko nta modoka zitwara abantu hagati ya Fizi na Uvira niyo mutabazi Etienne numutari ukorera muri territoire ya Fizi yasobanuye ijwi rya Amerika ko kubera ubujye imihanda yangiritse imoto zaba arizo zikora akazi mbangukira gutabara zokoze ko gutwara bitabye imana
ukunura batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikorora amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyambika ibotino bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika kujya ku muntu umenga akomeye nuko rero batwara ibiziga
kubera iki mutwara ibiziga ku moto cyane
Norobona none amamoto kasubona mwiri barabara rugahita se. Eh. Nico gitumara bitwara kubera atanuzenya. Abona batabara barama mbirasa urabona nahita kandi nk'umuntu yaguya imistisi atenza kugenza aza kushikira ya yaguye nimba bari bukampu nimba bari hehe hagira na moto ari kizika. Babo she ni misipi nyene.
Etienne Matana numuturage wo mu bibogobogo ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyura mu modoka abantu babo babaguye mu bitaro bikuru by'ibaraka. Barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo.
Abantu iyo baguye mu mishasha no bita za baraka cyangwa se hirya za baraka za Kalunja hehe imirambo bayituyihambira ku mamoto hari ukuntu bashira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza kibwira ko ari nk'umuntu wicaye kumbe ni umurambo ukawambika amasashe bahitamo izamura ku mamoto mwarenga rero mu karere mu bigogogo ubwo turenze mu bigogogo arahandi hatabi imihanda na moto itabasha kugera aho rero tayindi shwa ibihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazana ibipoyo mukawikorera kugeza mu mugejeje mu rugo kuko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za baraka tuyigeza iwacu mu karere mu bigogogo
mukandiro waseka Nawe ni umuturage w'umukongomani avuga yuko kuvana umurambo ahitwa Salama Bira bawujyanye mu mujyi wa Bukavu bibahenda kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishura umumotari 170,000 by'amakongomani hafi amadolari 700 Jackson kubw'Imana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya Nunda kijyanye Kabumbe nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda.
Icyo gihe nako ndagenwe barampamagara ati motare ngwino dutware kiziga. Ndabwira ati kirahara tego kiriyo. Bamaze kukinyerekana bakiriya maya nishaki ndabacimbe 50 ikovi barakagushika buko. Icyo ndagishira ku moto ndagitekera ndagitwara. Ikindi kagubundi kwari inundu. Kirapfa barahiga mu moto aragitwara barabura. Kubera aramaze nk'umuntu ameze nk'unumuka. Icyo gihe ndabicira maya nishaki ndabutwara ndamushikana ahantu biti kabumbe. Aha naramuboshega ku moto ndamushira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikana aho bandegeze akumushikana
bakushanga
bameze umbe 40.
Umuyobozi wungirije wa territoire ya Fizi Madame Emenze Imana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa territoire ya Fizi bakigejeje ku mukuru w'intara y'Ikivuyepfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu. Gusa ubuyobozi bukuru bw'intara y'Ikivuyepfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri Ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika kugira ngo imodoka yari z'amakamyo zibone zinyuza ibidandazwa bijya muri Fizi. Mwomenya yuko atari muri territoire ya Fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse, ahubwo no muri territoire ya Uvira na Warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye. Aho abagenzi bajya mu mujyi wa Bukavu bavuye Uvira bamwe barinda kunyura mu Bugarama mu Rwanda aho kunyura mu ibarabara gitaka jyangomo rihuza Kamanyura na Bukavu. Vedas Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara y'Ikivuyepfo.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika unaho ni wa mwanya w'inkino mpuzamakungu za Olympique zibandanya kubera i Tokyo mu Buyapani. Uko muri rusange bihagaze na mgenzi wacu Tim Harris Ishimwe.
Umunsi wa cyenda imikino Olympique warangiye amakipe y'ibihugu bya Afurika mu mupira w'amaguru mu cyiciro cy'abagabo ariyo Cote d'Ivoire na Misiri bivuyemo inyuma yo gutsindwa imikino ya 1/4 yabaye kwa gatandatu mu mpera za cy'umweru turangije. Cote d'Ivoire yasezerewe n'ikipe ya Espagne ibitego 5-2. Umukinnyi wo muri Espagne Rafael Mir ukinira ikipe ya Wolverhampton yo mu Bwongereza niwe wahesheje ikipe y'igihugu cye icyubahiro bwo ku munota wa 90 yinjiye mu kibuga avuye ku ntebe basimbura. Yahise atsinda igitego cya kabiri biba ibitego 2-2 nyuma yuko umusifuzi yongera iminota 5-90 umukino uteganijwe yari yarangiye ari ibitego 2. Igitego cya Rafael cyatumye hongerwaho iminota 30 kuko amakipe yari yarangije umukino anganya ibitego 2-2. Nyuma ya penaliti ikipe ya Espagne yari imaze gukora ikinyuranyo, Rafael yaje kongeramo ibindi bitego 2 byatumye umukino urangira ari ibitego 5-2 bya Cote d'Ivoire. Ku rundi ruhande Misiri ubwo yakinaga na Brazil umukino warangiye Brazil itahanye intsinzi y'igitego kimwe kubusa ubwo urugendo rw'amakipe ya Afurika yari asigaye mu irushanwa ruba rurangiriye aho. Biteganyijwe ko Espagne izakina n'Ubuyapani bwakiriye iyi mikino muri 1/2 nyuma yuko Espagne itsinze n'Ivenzerlandi ibitego 4-2 muri penaliti. Undi mukino wo muri 1/2 uzahuza Brazil na Mexique. Tuve muri ruhago tuvuga ku mukino w'intoki wa basketball. Ikipe y'abagabo yo muri Nigeria yatsinzwe umukino wayo wa gatatu n'Ubutaliyani ku manota 80-71. Agace ka mbere k'uyu mukino kari karangiye ari amanota 17 Nigeria kuri 29 y'Ubutaliyani. Mu gace ka kabiri Nigeria yarakoze cyane aho yasatiriye cyane Ubutaliyani kakarangira igize ku manota 30-31. Ikipe y'Ubutaliyani ariko yakomeje kuzitira ya Nigeria mu nguni zose z'umukino nubwo bwose Nigeria nayo yakomeje kugenda yihagararaho. Mu gace ka kane ari nako mu by'ukuri gasobanura cyangwa se gatanga isura y'uko umukino uza kurangira, Ubutaliyani bweretse Nigeria ko buyirusha cyane maze buyobora kano gace n'amanota 28-8 ya Nigeria. Umukino rero waje kurangira ikipe y'Ubutaliyani ari itanye intsinzi. Naho mu cyiciro cy'abagore ikipe ya Nigeria uyu munsi kuwa mbere irakina n'Ubuyapani umukino wayo wa gatatu. Kwa gatandatu kandi ubwo imikino Olympique yari igeze ku munsi wayo wa 9 abaterana amakofi mu cyiciro cy'abagabo baturuka ku mugabane wa Afurika barimo Richarlison Collin ukomoka muri Mauritania yakubiswe n'Umurusiya Gabriel Mamedov. Uyu mukino warangiye ari amanota 5-5. Ku rundi ruhande rw'abaterana amakofi kandi Mohamed Flesi wo muri Algeria yafatanye na Carlo Aparam wo muri Philippines nabo umukino wabo urangira Carlo awutsinze ku manota 5-5. tukivuga ku mukino wo guterana amakofe mu cyiciro cy'abagabo undi munyafurika ukomoka muri Zambia Patrick Chinyemba bakinnyi bakina ari babiri uyu Patrick yakubiswe n'umwongereza Galalia Fay umukino wabo warangiye ari amanota 3-2 ni mu gihe ku rundi ruhande Harry Galside wo muri Australia yakubise Jonas wo muri Namibia reka twerekeza mu mikino ngororangingo yo gusiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abagabo umunyakenya Ferdinand Omanyala ku wa gatandatu yabonye itike yo kujya muri kimwe cya kabiri mu biruka metero ijana yarangije akoresheje amasegonda 10.1 mugenzi we nawe ukomoka muri Kenya Mark Otieno wiruka metero ijana ntabwo yabashije gukomeza muri iki cyiciro nyuma y'uko atsinzwe ikizamini cyo kureba niba adakoresha ibintu bimwongerera imbaraga
tubandanye n'ivyinkino mpuzamakungu za Olympique zibandanya i Tokyo mu Buyapani abanonotsi none b'abanyafrika baba bariko bavyifatamwo gute kugeza inosaha reka duhe ikaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo abiganire na Tarsisi Harerimana umuhinga mpanuzi wa jambo mu kigo kijejwe kwigisha ivya Olympique citwa Centre Africain d'Etudes Olympiques ni kigo gifise icicaro i Yaounde muri Cameroun Tarsisi Harerimana ubu avugana na Fideli bavugana ari mu gihugu ca Canada
ni byifashe neza kuko Rio mu mahiganwa yabaye muri Brazil bariko Afrika yaronse imidari ishika kuri 45 ubu tugeze ku midari 16 hanyuma imidari y'inzahabu nyine gusa ariko ntibirahera ni kuvuga nk'igihugu cya Kenya nta n'umudari w'inzahabu kitaronka ubu hahejeje kuba amahiganwa yo kwiruka metero 3000 ni kurasimba imitego yavuze twa Mistipels mu Kenya tube yatsinze bahora batsindwa mu Nyamaroke Sofiane El Bakari yaronse umudari abye nawe nibyerekeye nk'imetero 5 ku bigeme basa niwo muri Hollande niwe yatsinze mu Kenya Ellen Obiri muri Ethiopia ni ukuvuga ariko ntibirahera ariko ubu ibihugu bimaze kuronka imidari muri Afurika bigera ku 9 tukavuga ko Afurika y'epfo ariyo ya mbere ikurikirana Tunisi na Ethiopia kabona ko hariho inkino 5 nizo zimaze kuduha umudari muri Afurika cyo kumboga muri Afurika y'epfo ikomeye hamwe na Tunisia hari ibyo kwiruka uturindiye abo muri Kenya n'abo muri Ethiopia hanyuma hakaba n'ibya taekwondo mbere hariho n'ubwo kwitana ingumi aho Samuel Taki tubona ko atakibazo zoronka umudari kuko yageze muri demi final bo muri Ghana ni ukuvuga rero uko niko byifashe turindiye inkino gushika zihere tariki 8 niho tuzomenya ibiharuro ingene bimeze
nk'uko mutororokanya muri icyo kigo ibiharuro byerekeye abaterete muri Afurika banonotsi bijanye na Olympique muravuze ntibirarangira umuntu n'ukurindira izi nkino zikarangira umuntu arabe aho abanyafurika bazaba bageze muravye mu karere kacu akarere k'ibiyaga binini nk'u Burundi n'u Rwanda mubona byifashe gute ku bijanye no guhiganwa muri ayo mahiganwa mpuzamakungu Olympique nk'ikibazo cha Francine n'ikibazo gikomeye aho yari afite inguvu mu kwiruka imetero 8 akaba atabire kuri we kwera bijya byavuye ku rugero rwa testosterone mubibona gute muri make
tubona yuko ibyo bihugu tufashe mu Burundi ndetse ngomba kugaruka ku bya Francine kuko Francine yari imitse neza metero 5 hanyuma metero 5 urahanwa yarahanwe no kuzemera ariko niko twabonye ko yashitse ku mwanya aba mu wa 4 naho yahanyutse ubu mvuye ku metero 8 ukaja ku metero 5 utegetswe kumenya amategeko banza ukiga ukamenya amategeko bakagufasha hanyuma ukagira nk'abagufasha cyane kugira ubumenyero ni ukuvuga rero azomenyera ashatse arashobora kubandanya adashatse ntaco yaronse umudari iriyo ariko ikintu tunavuga ni uko tubona ko hariho inkino zishobora gutera imbere haba mu Rwanda haba mu Burundi mu Rwanda nishobora kuvuga ko bashimikiye nko kuri marato batanguye mu 1984 ni ukuvuga nka maratoni metero 10,000 udashobora kumera nk'abakenya nicyo kimwe mu Burundi bashobora kumera nk'abakenya nk'abaethiopia hamari ibindi bintu bikomeye tufashe nk'amagari amagari naho no kubyitondera naho nyine ariko baraza kuvuga ko umwe adashoboye gushika cyangwa akagira akisida umuntu kuba ushitse muri Olympique ukahashika ni ukuvuga muri siporo tuvuge nk'amagare uri umuhinga cyane Aurero boraba bagategura neza abakinyi haba mu Burundi haba mu Rwanda haba no muri aka karere babona ko Kenya biri kubirayinanira bakaraba ingorane zivo n'abatete bacha baja hanze ibindi bihugu bikabatwara igikenewe nuko ibyo bihugu muri Olympique bashobora gutera imbere cyane cyane nk'ubu yafetizwe
turabashimiye
murakoze cyane.
Akawe nunga duche du sozele ya makuru tukwa tuwa fitie Amerika nukanya, dushimira bagi zuruhara bose ngwateguru guyongira bashikire. Kuri mikro, marikumena jowe Diana nini na hazwe. Ama juu ibigani rovzalwi hagarikiwe na Edir Gwema, yashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemi kwizina gya bagenzi bacu tubikebanuye, tuifuriza kwandanya murani kwa mvyo mlimo vyose na hubuta.